Iri ni jugi America. Miriwe nchuti, muteza matweju gya Amerikari Samira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya
nkaho ngize ngo ndasohoka mu gitondo nabaca yinjirayo sari yakiri canke nko ku murango nsanga ariyo bari kumwe nase rimwe yaciye ampubitirayo nagize ntaho mu cumba canje muri ko muyagirayo ibiki muri ko mugirane.
Uyu ni umupfasoni wo muri komune ya Kiganda intara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi avuga ko yahemukiwe n'umushinga ntaye wiwe yagiriza kuba yakoze ikizira n'imfura yabo. Inkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagataho turi kwa gatatu tubafitiye nk'uko vyama ikiganiro c'amagara y'abantu hazo ari mu mpera ya kino kiganiro. Ariko mu nkundira imbere kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make ko amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse cyane gweranije na yakoreshejwe mu myaka 10 iheze. Ivyo biri mu cegeranyo gisoka uko umwaka utashe icerekana uko amafaranga yakoreshejwe mu vyerekeye kwivuna basi mu makungu angana. Ico cegeranyo kikavuga ko ayo amafaranga yagabanutse bivuye ku biciro vy'ibitoro vyakorotse cyane. Nantian umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare gikorera mu gisagara Stockholm muri Sweden aina chochaso ho yito cegeranyo avuga ko igabanuka rikomeye y'ibiciro by'igitoro byagize ingaruka ku bihugu bitari bike byo muri Afrika cyane cyane ibihugu bya Afrika y'Epfo na Angola. Naho biruko amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika aracari hejuru ku bice 48 kwijana umuntu ageranije nuko yangana haraheze imyaka 10. Mwomenya ko amafaranga ibihugu byo muri Afrika bikoresha mu janye no kwivuna abansi arenga ibice 3% by'ubutunzi bwavyo. Mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaraye aganiriye ku telefone na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin kuri uno wa kabiri. Ico kiyago kibaye ica mbere abategetsi babiri bagiranye kuva aho Uburusiya bwagirije Amerika ku bitero yakoze muri Siriya mu kwezi guheze, nyuma yaho Leta ya Siriya ikoreye ibitero vy'ivyuka ku banyagihugu. Abategetsi ahanini baganiriye ku bijanye na Siriya bongera baganira ku bijanye na Korea ya Ruguru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Amerika bikamenyesha ko ico kiganiro cabaye akamaro cyane. Nayo ibimenyesha makuru vyo mu Burusiya vyatangaje ko ibiro vya Perezida Putin vyemeza ko ico kiganiro cagenze neza kandi ko cari cubaka. Mwomenya ko amatohoza aha muri Amerika bandanya kubijanye n'ivyagirije vyerekeye uruhare Burusiya bwo bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Igihugu c'Ubugiriki cakoranye amasezerano kuri uno wa kabiri n'ibihugu vya Buraya kwijanye n'amadeni ico gihugu gisanzwe giheranye. Ayo masezerano ashitswe ko haheza amezi atari make izo mpande zompi zisa nk'izananiranye mu kugira aho zihurije. Umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki y'igihugu vya Buraya bikazotwara ayo masezerano mu nama y'abashikiranganje bajejwe ubutunzi itegekanijwe kuba itariki ya 22 za kuno kwa gatanu. Leta y'Ubugiriki imenyesha ko yizeye ko ayo masezerano azokwemegwa n'abashingamateka. Mwamenya ko Ubugiriki bukeneye amafaranga angana n'imiliyaridi 8 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bushobore kuba bwahejeje kuriha ideni buheranye aho n'imbere z'ukwezi kw'indwi. Nchuti zijugi Amerika, mutukumva kure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kure FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro vyacu vyaheze canke mukavyumva ikibiriraho muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuruka kwa Facebook y'ijugi Amerika VOA radio yacu. Ino radio irabashikiriza amafoto ama video y'amakuru tuba twabashikirije.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa gatatu Burundi buriko burifatikanya namakungu mu guhimbaza umunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru umunsi ushitse hamwe mu radio yigenga yarakomeye mu Burundi yarugawe abanyamakuru nabo bangana ijana bakaba barahunze igihugu nkuko vyemezwa n'ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamakuru Reporters sans frontières mu Gifaransa naho biruko umukuru w'ugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC mu Burundi asigura ku umunsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo gwego n'abamenyesha makuru wifashe neza cyane atanga uturere twamenyesha makuru batari bake barekujwe inyuma yaho bahagaritse na maradio muyari yarugawe yuguruwe yamara hamwe muri ayo maradio yuguruwe yemeza ko abayeho nabi kuko ataburyo akironka umviza Joseph Nsabiyabandi umukuru w'uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Isanganiro imwe mu yuguruwe mu mwakweze kuri micro ya Eroge wirikaneza
Mbega twakora gute vyoroshe biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twakora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politike ahanini uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye bisigura yuko aho twahora dukura uburyo uno munsi naho tugifise kuburyo kuva twuguruye twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa nubwo rero iryo ryabandanije ridufasha mugabo uburyo ryahora ridufashisha ubwo buryo yari yabugabuyemo kubiri bisigura yuko kibazo coco carahagumye kandi urazi yuko mu kirundi bavuga bati umwongo umwe wonze inyoni twahora dufise abo dukorana aho dukura uburyo hirya no hino mu mashirahamwe 10-15 ugasanga ishirahamwe rimwe n'iryo musiganye mukorana kuburyo risahiriza udufaranga musanga mukura hirya no hino urumva yuko bitaba byoroshe murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga kuburyo rero usanga bitugora imwe na rimwe no kugira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara urumva rero twatanguye muri ico cuka ataburyo buhari n'ubu rero nta buryo buhari no kugira yuko naho akogashira iryo shira hamwe rimwe twari dusigaranye amasezerano yo gukorana n'iryo shira hamwe yaraye arangiranye na kuno kwezi kwa kane twebwe radio itaragira ibibazo twari dufise bije y'umwaka usanga yaba baca nkirenga gato umuriyaridi ku mwaka ugacho usanga muri uwo muriyaridi amafaranga twakura muri publicite kumenyekanisha ibidandazwa vy'amashirahamwe atandukanye no mu matangazo ugasanga ngira ngo nta nikigira 10 cyo kuri uwo muriyaridi c'uburyo bwinjira muri ubwo buryo uca wumva yuko uno munsi iradi isanganira ifise ibibazo mugabo rero turabibanwa uko nyene twizeye yuko aho bukera bishobora kugenda neza
Ahamumenya kwicegeranyo cishamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mwisi cyasohotse kuri no wa gatatu cerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu c'u Rwanda Yankuru nabemerera y'umushinga ntayo bayarakoze ikizira numwigeme wiwe umufasoni wiwe rero wo kumutumba ngaraho muri commune Kiganda intara ya Murambya atakabajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza kuko kubwiwe wo bakanye yahuza ibitsina numwigeme bavyaranye ibyinshi kuri no nkuru tubaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye ku rugo rw'uyo muryango mu ntara ya Murambya
Umukenyezi wo kumutumba ngara muri commune Kiganda bavumiragiye Benedigito avuga ko ari karahohoterwa n'umugabo bubakanye w'imyaka 63 kuko ahuza ibitsina n'umwigeme wabo w'imfura bavyaranye ikibigaragaza nk'uko umukenyezi abivuga nuko uwo mwigeme wabo w'imyaka 43 ateka inkono yiwe akayisangira na se gusa hamwe n'umwana wiwe yabyariye mu rugo yahoze yubatsemo imbere yuko yahukana byongeye nubwo adasangira na nyina ibyo atunze byose byaba ibyimbugwa canke ibyambagwa abishingura mu buriri kwa se na nyina aha kandi nyina ariwe bavumiragiye Benedigito avuga ko uwo mwigeme atari wabona burakeye kugira ngo asoke na wabone gusanga se mu buriri
nkaho ngize ngo ndasohoka mu gitondo nawaca yinjirayo sari yakiri canke nko ku murango nsanga ariyo bari kumwe na se ngize ngo ndavuga rimwe yaciye amubitirayo nagize ntawo mucumba canje muri ko muyagira ibiki muri ko mugirane niko se ntari yavuze ngo kura ibyo bintu ubibiki wawe aca nsimbira karankubita narimviye mu bitaro basize mu biserume bitandata nsimbira karango magura aza kumponyora munda ho yaranesheje nahandi atanesha yaza kumubita ngasunira nkariya nkamubise
ariko rero umwigeme Corodeta Nahimana yagirizwa gutwara umugabo nyina arabihakana avuga ko nyabuna ari wari karahohoterwa
papa wago mari papa kaneso wago mariso sikuvuga ngo nokubera ngo kwa nkana naso ibyo avuga nabyivugire kubwiwe mugaje kubwanje mbona ko ari papa gusa ambyara
abaho hanze bavuga yuko atwaye umugabo wa mama wawe
ne haragahohotero gasomboko
mbe none kubera ikari buteka ukagaburira papa wawe kandi afise umugore ya mugaburira
nene jembo nayo kumenga baramuhohote nyene nene kumwemenga mu rugo rwiwe kandi zatetswe
bazimwima kubera iki
je ndamenya
nubwo uyu mwigeme avuga uko umuvyeyi wiwe bavumiragiye Benedigito asaba ko boteka inkoni imwe gutyo akabona gusubira kugaburira umugabo wiwe
ico nsaba bonyubahiriza umukobwa wanje akaba umwana wanje ngasoroma ngateka karima tugasangira nawe nagasoroma ngateka tugasangira inkoni kabimwe ntawo nshira umwana wanje
ku kibazo cyo umugabo musangiye na ari wese
yagakunda jewe uwo mukobwa wanje nawe ntawo yo mushira nawe n'umwana wiwe mugakakarika kumugira umugore wiwe je narabimubwiye no kubashinga nayo kumutumba nabivuze nti ndamusanga mu buriri bwanje ariko barayaga sinkeneye ko nsanga bayagirayo ayi vuze ndatora abashinga ntawe bire ndabivuga nti ndabasanze ndabafashe nti bariko bavuga ibi nibagira ibi nibini byace bibabaza cyane bacha bagumagira ati we Fidele bugezo hafufatwa urono numfaso ni wawe
ariko rero umushinga ntahe bubakanye ntabo ba mafideli avuga ko biri kure nk'izuba kwikura uwo mwigeme mu buriri ivyo biruko mugiye basanze bafite inzu yagutse aho nabandi bana umunani bavyaranye harimo nabamaze gusohoka bavuga ko batagiwe uyu mutama ntawo bama Fideli cyo kimwe n'umukobwa wiwe avuga ko ari wahohoterwa
suguhohotera umukenyezi umukenyezi aba mucumba mugabo umwana agira ati mbikira tutunungaha nitugende nkuduharage niho dukora ngaha mu gwasira
ko mutatumunyegereza mu kindi cyumba cabandi bana
oya ntibasangiye icumba umuntu afite icumba cy'umukenyezi ntibashobora gukunda
mugabo agaca gisangira na papa we na mama wiwe
ubwo shiko baradutujije
bigeza aho uwo mukenyezi wavuga yuko ngo atinye ko mushaka no kuba muhuza ibitsi nakora ngo asohotse ngo aca yinjira mwe muvuga kwike
ibyo ntibishoboka na gatoya
kuri mwebwe mubifata gute
ni gitutsi aranduka arampotera yabuze umuntu uragusa kubitosho ize byoshoboka ari mwe muri afasoni
abana bo muri uyu muryango bavuga ko badatahura ibihabera babona ko urukundo safitiye uwo mwigeme mukuru wabo rurenzwe bafitiye aha babandanye bavuga ko ariwe yitwararitswe cyane mu kuronswa ivyankenegwa kuko n'inka ishobora gushoka kubwiwe umwe muri aba bana bo muri uwo muryango wa ntaho ba mafideli atubwira uko nyina wabo ahohotewe bivuye kuri urwo rukundo rwa se n'umukobwa wiwe
n'indi mayo yaramusohoje kuruta bose n'uwasohotse
umufata ko yamugize umugore wa kabiri rero nshuvuga
mu bisanzwe n'abantu bose barabibona si twe gusa twarananiwe twebwe birinze bija no kugahinga kugera ubunahinduro yovuga nta muntu weza gutabara oya bavuga bati ahama induru bijana imbere nabakuru mutumba nabake bose baramuhaye ico cumba tije muri ico cumba kiri cyonyene ushireye ibintu gwawe wugare yarase gukura mu cumba kwa mama mama araye muri ico cumba kubwo abashinga ntaye
kubera ikataza mu cumba cyawe wowe uri mu kane nawe uri umukobwa nga
je ntazayo mu bisanzwe mama arahohote mama nta kintu kimwe toranga aha mu rugo ntasabuni no munyu tubana ngaha mu rugo twebwe mugabo tukaje tubana mu mpiro uwakamugurira umunyu byose mama kawariwe yikoka simbutagura samasagura
mu kibano bavuga ko batemeza ko ntawo ba mafideli n'umwigeme wiwe bahuza ibitsina kuko ari bitera soni byongeye ataho byari bwakaboneke muri iyo komine yabo ya Kiganda nubwo biruko abanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu bavuga ko uguhuza ibitsina hagati y'umwigeme menase bishobora gukogwa mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
nivyo koko ivyo bintu birashobora gukogwa hari ivyo muzi bikogwa ngaho mu kibano mushobora kutwandikira auto email mu ciye kuri radio yacu @gmail.com gutyo mukagira nico muvuze kuri no nkuru mumvise duce ku masonga ariko tuzogaruka tukabashikiriza ibijanye n'inyifato ico abajanye abihweza inyifato n'imibereho bavuga tukanabemera kandi ko tuzogerageza kubaronderera abajejwe amategeko nabo nyene bakagira ico bavuze kuri ivyo tudasize nyuma abaganga.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. wakumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha makuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumva ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Hejuru ya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda no ku makuru avugwa mu makambi. Inkuru rero no musi tubabwira mu makambi nuko kuri no wa mbere mu ikambi impunzi Induta muri Tanzania urugero rw'ibifungurwa rutangwa ku mpunzi rwasubiriye kongerezwa ko igabanurwa rw'ibifungurwa muri iyo kambi rikaba ryarahungabanije impunzi z'abarundi zahungiye ngaha. Aho rero muri iyo kambi na kamwe imwe kadasanzwe nkuko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Nyongabo akweje ya Amerika muri Induta mu Tanzania.
Ndanezerewe cyane kumva abo babarongeze biribwa kuvejwe baguma basoma amatangazo tubona basoma bavuga ko babyongeje. Ubu niyo muri ko murayaga n'umuntu mugeze kuri ico kibazo urabona yuko muyaga nezerewe cyane.
Ako kanya muneza mu kambi impunzi Nduta kahereye ku munsi wa gatanu indwiheze nihicira hamwe World Vision rijejo kugaburira imfungugo impunzi zo muri iyo kambi ryamanika amatangazo yeze umutima impunzi. Akanya muneza rero kari mu bana mu bagore mu bagabo mu batama no mu batamakaze
mukuru butranezerewe ngahe mu mpambe yanduta kumva yuko injyaza yazongeye ko uhereje amatangaza guma kwiragizwa hose yuko injya bazongeye. Turanezerewe cyane kuko ubu bigiye kubana gahengwe nk'umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanije.
Umunezero twari tuwufise kuko batuhaye zinyizo karamo amakena atatu mukabe kwiyo fuma twari dukeneye uko utwongeza nkuko yari iri.
Twumva neza cyane kubera twari duhangayitse gose. Ni ukuvuga ubu aho umuntu ari hose aranezerewe kumva abo batwongereza injya kandi.
Urugero rw'imfungurwa impunzi zigiye guhora zironka uhereye kuri uyu wa mbere ni biro 6 n'amagarama 986 aho ubushize hamwe ubwoko bwose bw'imfungurwa buri mpunzi aronka kandi bitegerezwa kumumaza iminsi 14. Hari haheze rero hafi amezi 2 impunzi ronswa ibiro 4 n'amagarama 69 bitegerezwa nabyo nyene kumumaza iminsi 14. Ariko n'ubu urugero rwa kera ntirurashikirwa imbere y'ingingo yo kugabanya ifungurwa. Impunzi yose yari yandikiwe ibiro 8 n'amagarama 50. Impunzi rero Induta zikagira ziti kumbure bizosubira uko byahora kera.
Ubu nibaza yuko bizogendeka gusumba uko byahora nubwo twabashize kwifu ryose ryo yabakuye ko ntacu umuntu yoza araberenganya.
Nibaza icyatumye batugirira ibyo nabyo ne bo bidusirira ko twari tubikeneye ariko twebwe ko hantu twari tugeze n'ubu kuri ico kiringo bageze ko ndumva ni sawa umuntu ariyumva akantu ku mutima kakanezwe.
Izo mpunzi ziti kubera ukugabanuka kw'ifungurwa no mu masoko hasuma umugabo
ivyo tugura mpaka isorori y'ubufu burya abapokera yarigeze ku 1900 bwakorotse ariho bagipokera icy'atanu. Urabona ni ntawe nikora nko ngaha mu nkamba akaba atanu kura amafaranga guma wagize ingorane.
Noneho ho kuvisa amahera byaboneka
byaboneka nyene kuri sida mugabo ayo mafaranga nayo yo kubigura niyo yacabura
kuko ubu bigiye kubana gahengwe nk'umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanijwe. Nk'iki gihe byari ingorane umwana twashoboye ashobora kwirirwa akabenyi konyene nako ntikamubumburaza umwana ko aguma ashaka ibintu aguma ajya buri mwanya buri mwanya.
Eka byongeye impunzi zari zahungabanye bikomeye.
Ingaruka mbi zarahabaye gose ababyeyi bamwe bariyahuye kubera kubura icyo bagaburira abana abandi baricwa n'inzara ndetse n'abantu bamwe barapfira mu mapoli abaha babica babagiriza ngo bagiye kuyiba naho bagiye guhiga nk'utwo babagaburira abana.
Abantu benshi bariyahuye abandi barihungura abandi baricwa n'inzara nyene abantu nyene barapfuye kuko urazamo nkambi ko dufise ingorane nyinshi tofauti.
Ibyo nabyo byaba biturutse kuki
ku nzara kuvaho barapfunguriza ibiribwa ndibaza niho ingorane nyinshi zitanguye kuza zirabonekera z'ibintu bijanye n'ibyo. Abana ingwara zarabasekiye ingwara zitandukanye kubera bahora bajya bagahaga bakaronka n'ubuye muri ibyo byose atana kimwe bari bakironka.
Impunzi rero zitari nke zikibona amatangazo ku munsi wa gatanu zasa n'izitemera ko koko bazokuraho bongerwa izo mfungurwa
mu miryango nesawa cyane gose turanezerewa ahubwo uwo munsi niwo twiteza yuko woshikanye ne bamwe bamwe n'ubu turacyabyumva ngira yuko bitazoba nk'uko tubyumva
ariko World Vision ntiyayaza amasigara cicaro kuko kuri uyu wa mbere impunzi zararonse ifungurwa ku rugero bari baraganiwe mu matangazo tubamenyeshe ko n'umukambi y'umutenderi nayo nyine iri mu mpunzi z'abarundi urugero naho nyine rw'imfungurwa rwadugijwe Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubwije ujya Amerika
Urakoze Leonce Niyongabo iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza bace kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu kanya gato ni kiganiro c'amagara y'abantu No musi rero tukabagwirira ku ingwara ya typhoid imwe mu ngwara zibonekeza cyane mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari mahama muganga James Mukama hamenyesha ku iyo ngwara iva ku isuku rike bimwe navyo mu bimenyetso byerekana akaba ari umuriro mwinshi cyane be no kumeneka umutwe mu ntumbero yo kuyirinda muganga Mukama James asaba abantu kwitaho isuku bakirinda kujya ivyo bahuye byose badakaravye bakigura bakanywa n'amazi atetse kandi menshi Muganga James Mukama aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana akora mu ikambi ya Mahama.
Iyo ngwara ya typhoid ni ingwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi iramutse ifasha umwe ishobora kurandagata arico gituma nko makambi y'impunzi abantu bohagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ngwara ivako n'ibimenyetso biyiranga.
Fievre typhoid ni ingwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Gesukurike rero ligatuma agwara iyo ngwara ikaba iyo ngwara itegwa n'agakoko bita salmonella agakoko rero niko gatera iyo ngwara bita fievre typhoid
ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko ayigwaye n'ibi
hariho umuriro ariho bituma canwa umuntu agashuha kageza nko kubipima 40 degrees celsius hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe akababara mu nda akagira constipation canke diarrhée ahanini ibimenyetso ni nk'ivyo bishobora kukumva akumva ko yafashe
ibimenyetso vya fievre typhoide bishaka gusana n'ivya malaria ariko hariho budasa nk'uko muganga James Mukama abitumenyesha
ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane ariko kuri fievre typhoide umutima uragabanura gutera ico nico kimenyetso hanini kigishobora gutandukanya malaria na fievre typhoide ikindi ca kabiri ni nurugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fievre typhoide canke malaria malaria yo iza bukwi na bukwi iranyaruka ariko fievre irashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyo ngwara icihutira ari kwirukanka kwa muganga bakamusuzuma.
Iyo nyarukira kwa muganga bakamusuzuma babonye novuga resultats zavyo bagaheza bakavuga ko ari fievre typhoid canke yuko yafashwe na malaria. Turamwandikira imiti ariyo antibiotique kugira dushobore kumukiza ibimenyetso by'iyo ngwara. Ariyo miti ishobora kumutuma akira iyo ngwara. Ica kabiri ni kugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyo ngwara no kurinda n'abandi babana kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda kubera isukurike ariyo bita maladie de Messari. Muri ico gihe umuhaye imiti nuheze ngo wongere umwigishe ingene ashobora kuyirinda no kurinda abandi ahanini anyandi umuntu acaguma agwara akagoma avuga ngo fievre typhoide ntabwikira
muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fievre typhoide naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko makambi y'impunzi
cambere kunywa amazi atetse ica kabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twasugumwe ica gatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani ibikombe n'ibindi. Ica kane ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bategeza kubiteka neza bigasha kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Mbega mwibaza yuko nk'abantu baba mu makambi y'impunzi babayeho mu buryo butoroshe biroroshye kwirinda iyo ngwara koko twumva ifatira ku isuku
mu bantu baba mu mpunzi baba mu ikambi y'impunzi ntibyoroshye cyane kuko twese turazi ingene baba bayeho ubuzo bwa sugumwe bwabo ngene baba bumeze turazi yuko ariho na ico bita kujya kudandaza injya ku mabarabara ugasanga bamwe bari ko badandaza nk'ibijumbo byokeje ibigori amafiriti ibijumbo ukabona bwa bukoko buza bukora ko butuma abantu bandura ya ngwara ya fever typhoid ikindi cha kabiri turazi ingene banywa amazi bakoresha ngene amenye hari naho usanga goye kuboneka ugasanga niyabonetse bayakura mu migezi muri ico gihe rero kumwe nabivuga abantu bagwaye iyo ngwara bagenda kwituma imvura ikagwa ikabimanura muri ya migezi no kuvuga ko ya migera iba iri mu mazi iyo bayafashire batayatetse ngo abire bwa bukoko bupfe usanga bigoye ico gituma usanga ahantu hari abantu benshi iyo ngwara ikunda kwigaragaza
iyo ngwara ya fever typhoid rero nkuko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ngwara ikira iyo ivuwe neza asaba abari ko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru no munsi rero kuwa gatatu twovuga ko ari umunsi wahariwe amagara ku Ijwi rya Amerika kuko no mu kiganiro muri isanga mukurikirana igihe cy'isaha 10 imisi yose ya gatatu babashikiriza ibazo bitandukanye vyerekeye amagara y'abantu no munsi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi akaba ariko bategurira ikiganiro cerekeye hypertension no kuvuga ingwara y'umuvuduko munini w'amaraso muza gushora kugikurikirana igihe cy'isaha 10 ku saha yo mu Burundi no mu Rwanda. Njuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ingahagirangiriye imbere ko duhanaga hindukira ndabibutse muri make kuno munsi hari ko arahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Rwanda abanyamakuru baho bavuga ko bagenda barushirizaho kwisanzura ariko bakibangamiwe cyane n'ubukene bubabuza kwigenga burundu ku bwabo ngo ibyo biratuma temanga kubisanzuye cyane kuko uwogira ico abafumbatishije atobura aho abasanga ni mu gihe mu Burundi uno munsi ushitse abanyamakuru bagera ku ijana barahunze igihugu cyabo kubera akazi bakoreye mu Burundi ivyo bikaba byemezwa n'ishira hamwe Reporters sans frontières ritagira imbibe rikingira amateka y'abanyamakuru naho biruko umukuru w'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC Conseil National de la Communication mu Burundi asigura ko munsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo rwego n'amenyesha makuru wifashe neza atanga uturero twamenyesha makuru ugo rwego rwari kuje bahagaritswe na maradio yuguruwe amwe mu maradio yuguruwe mwabyumvise yemeza ko afise ubukene bwo gukora muri ayo harimo radio Isanganiro ikicegeranyo casohotse ku munsi wa gatatu cisha hamwe RSF cemeza ko ubwigenge bw'abanyamakuru bwasubiye cyane inyuma mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda turangirije ngaho kino kiganiro mwakoze kuko ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abanyamakuru twasigiye kano karirimbo agateka k'abanyamakuru karirimbwe no muririmbyi w'umurundi yitwa Spox ku izina giwe ryo kuririmba ariko akazina kiwe akabari Dushime Eric Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosura nkaho twatanguriye ejo iyo bari